yabaye isubizo cyacu. Twashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Ejo aho bukera u Rwanda ruratangura guharura abanyagihugu barubamwo uko bangana no kurimbura uko babayeho.
Twarateguye neza ubu bahubwo ibarura twaritangiye. Turimo turabarura ingo twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi.
Uyu ni Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yagezweho ijya nino ku isi abarenga 40 bahitanywe n'isanganya y'umuriro yadutse mu isengero muri Misiri. Ugutana mu mitwe hagati y'Uburusiya na Ukraine mu cungararo yahari di uruganda rwa nuclear muri Ukraine kurabandanya. Idoni Diano makuru yose ni mukanyi sase mwe hafi ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Muri Misiri aho abategetsi b'ico gihugu batangaza ko abantu barenga 40 baguye mu isanganya ry'umuriro ryadutse mu isengero ry'abakopter riri ku murwa mukuru Caire. Ababa ba 15 bakaba bakomerekejwe n'uyo muriro. N'igihe umuriro waduka abari mu isengero bagera ku 5000 nk'uko abategetsi ba Misiri babandanya kubivuga. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ejo rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko benshi mu bahitanywe n'uyo muriro ari abana. Kurundi ruhande ariko itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Misiri bwabuze ko abahitanywe n'umuriro uno wa munga ari 55. Amatohoza yo kwemeza icateye uwo muriro aze yamaze gutangura ni mu gihe ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu busigura ko bwikeka ko umuriro uno wa mungu wabatewe n'icuma co gukanyisha inzu kiri ku igorofa ya kabiri. Muri Ukraine gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ico gihugu n'iz'Uburusiya mu icungararo y'uruganda rwa nuclear rwitwa Zaporizhia kurabandanya. Ukraine yagirije Uburusiya ko bubandanya kugaba urutavana ko ibitero vya rokete kuri urwo ruganda. Yongera higabisha ko ivyo bitero bishobora gutuma haba insanganya rikomeye ry'ubumara bwa nuclear. President wa Ukraine yabwiye Uburusiya ko ingabo ziwe ziteze guhigura n'ingabo z'Uburusiya yemeza ko ziriko zigaba ibitero mu icungararo y'uruganda rwa Zaporizhia. Kurundi ruhande ariko Rusiya ahubwo uvuga ko Ukraine ariyo irasa iri mu micungararo y'urwo ruganda. Urusiya muribuka ko bwigaruriye urwo ruganda rwa nuclear mu kwezi kwa gatatu haheze iminsi mike cyane butanguye gutera Ukraine. Abahinga mu by'ubumara n'ibirwanisho ruhonyanganda ku mugabane wa Buraya bagabishije ko ibitero mu micungararo y'uruganda rwa Zaporizhia bidahagaze maguru masha hashobora kuba akaga isi itazokwitura. Ishamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryasavye guhabwa uruhusha vyihuta kugira ngo rishobore gushika hari urwo ruganda kuraba uko ibintu bimeze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Aha muri Amerika hari umugwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka batanu ba kino gihugu bari kubagendera Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka barongowe na Senator Ed Markey, umusenator w'umudemokrate wo muri leta ya Massachusetts. Bakaba bazomara iminsi ibiri muri Taiwan aho bazohura n'abategetsi b'ico gihugu bakaganira ku vy'imigenderanire ya Amerika na Taiwan. Umutekano mu karere Taiwan ibarizwamo ivyo guhanahana ibidandazwa n'ibindi bibazo birimo icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Amerika bagendeye Taiwan inyuma y'indwi hafi zibiri. Umukuru n'amashinga amateka ya Amerika na Nancy Pelosi agendeye ico gihugu. Ubushinwa bwari bwagabishije buvuga ko hakaramuka hari umutegetsi wa Amerika agendeye Taiwan buzokwihora. Mu bikorwa bwakoze bwerekana ko bwababaje n'urugendo rwa Madame Pelosi muri Taiwan harimo gutera misile no kurungika indege z'intambara mu kirere cyo mu micungararo ya Taiwan. Icuka kibi kiri hagati y'Ubushinwa na Taiwan kimaze imyaka myinshi kikaba gitegwa ahanini n'ubushinwa bwemeza ko Taiwan ibwe gukira gutyo ugasanga itarikwiye kugirana ubucuti ugari bwo bwose na leta zo mu mahanga ni mu gihe Taiwan yo yemeza ko ari igihugu cikwije kibwirizwa kugenzura ivyacu ubushinwa butarinze kuyijamwo ano makuru yose ageze ho igenino kwisi muheje kumva na yandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda heja aho bukera ico gihugu kiratangura kugira rusansuma yo kumenya abanyagihugu bakibamwo congere kirimbura imibereho yawe ibivuye muri rusansuma izokwerekana abanyarwanda ba mu Rwanda no mu mahanga uko bangana leta nivyo izohera ko mu kugena imigambi itandukanye igenera abanyagihugu rusansuma igiye gukorwa mu Rwanda higira iya gatanu ya mbere yabaye mu 1978 mugenzi wacu team ishimwe yavuganye na Yusuf Murangwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Rwanda atangura mubwira aho iki gikorwa kigeze.
Twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye turimo turabarura ingo twazitangiye ku itariki ya 10 tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi nyuma yaho turuhuka umunsi umwe hanyuma tutangira ibarura ku itariki ya 16 turangize ku itariki ya 30
ubundi ibarura nk'iringiri rigamije iki
rigamije kumenya umubare w'abatuye mu Rwanda ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi.
Ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu byabishatse kuvuga iki?
Ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa abenegihugu baba mu bihugu byabo ariko n'abahanze nabo barabateganyiriza. Hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze birumvikana kugira ngo babateganyirize ze serivisi neza kubamenya byaba ari byiza ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu nabyo birafasha.
Ubwo niba numva neza nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u Rwanda rudafitemo ambasade icyo gihe bigenda gute?
Icyo nabwo ari ikibazo kubera ko cyane cyane ku banyarwanda baba mahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bagera neza fomba bashobora kuzuza kuri internet zoroshye kuburyo nta kibazo byabatera.
Bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye?
Mu ngo zabo nta kibazo.
None izo application rero bazazibona gute?
Dufite contacts tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo nibo bazabona izo contacts.
U Rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite adresse niko nabyita abo nabo barabarurwa?
Nabo bose barabarurwa kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenere za serivisi.
Mwibarura nk'iri ngiri yo mukora ari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka imbogamizi zishobora kuboneka mwibarura nk'iri ngiri zihe?
Iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona biragenda neza.
Ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranije?
Tubikora rimwe mu myaka 10 kubikora rimwe mu myaka 10 nibyo bikenewe ariko bitaburira ko hagati aho dukora andi mabarura menshi yunganira iri barura.
Ntabwo wajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye sana?
Ibyo ntabwo tubyita kwibesha. Hagati y'iyo myaka 10 tugenda duteganya icyo twita projections. Rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka 12 tugasanga ari miliyoni nka 12 n'ibihumbi 50 ntabwo ari ukwibesha, ni update, nuko updatinga gusa tugakomeza.
Murangwa Yusuf umuyobozi w'ibiro by'ibarurisha mibare mu Rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urundi nabwo buzokora rusansuma yabwo mwaka uza mu mpera z'ukwezi kw'indwi bamwe mu bahinga barimwo abo mu kigo kijeje gutororokanya ibiharuro Istebu abo mu bushikiranganje butandukanye ibigo vya ONU bitandukanye n'abari mu mashirahamwe yigenga barahuye barabira hamwe ingingo nyamukuru zizoja muri rusansuma yo mu mwaka uza. Ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko irusansuma ifite akabirya bitewe n'uko ari inshuro ya mbere izo bitunganijwe iraba igatororokanya ibiharuro ku bijyanye n'igurirana ry'abanyagihugu uburimi n'ubworozi mu gihe izindi zose zahora zisunga gusa igurirana ry'abantu. Uyu muyobozi yasiguriye abamenyeshamakuru bari Bujumbura ko izofasha mu gutegura imigambi iteza imbere Abarundi.
Irusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho kubera ibiharuro byavuye muri irusansuma ya mu mwaka bibiri n'umunani novuga ko bizabyarataye tuzoranga ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Irusansuma nayizanye akabijya ni uko icyishyiramo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye, inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, aba ari amashuri, amabarabara, amavuriro n'ibindi n'ibindi, yaba amahoteli.
Mu bisata by'uburimyi n'ubworozi abazosansuma bemeza ko bazobashimangira cyane, ubona ko atagiharuro na kimwe cy'ukwizerwa cyari kihari gishingiye kuri rusansuma y'igihugu nko Ndayishimiye atwara Isite babivuga.
Mu burimyi n'ubworozi tuzoraba ibitare bike. Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki, mbe borora ibiki, barima ibiki, hanyuma ibyo biheze bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi, mu bijyanye n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Richmond Yemoko aserukira ikigo cya ONU cyitegurirana ry'abantu FINWAP mu Burundi yashimye cyane integuro. Yemeza ko Burundi buri mu bihugu bike bimaze gutegura no gutunganya bene irusansuma ku mugabane wa Afurika, asanga bizofasha ico gihugu kugera ku migambi y'iterambere y'ikinyejana.
C'est une première au Burundi et je dirais c'est l'une des premières fois sur le continent. Il y a très peu de pays qui l'ont fait et donc c'est une opportunité pour le Burundi de démontrer.
Nakatabonetse mu Burundi kandi novuga ko biri hake cyane ku mugabane, hari bihugu biri kurusha ibya Afrika bimaze kubikora. Nakaryo ku Burundi kukwerekana icyo bushoboye mu gutororokanya ibitigiri by'igwirana ry'abantu no kubikoresha. Mu Burundi FINWAP yarateye intego twigoro twose two kwegeranya ibitigiri na rusanzuma zose zo muri kahise. Mugabo birakenewe cyane ko haba ukumenyekanisha kurusha ibiva muri za rusansuma. Rimwe mu byo FINWAP ijejwe harimo gufasha ibihugu gukoresha ibiharuro yifatiye kwigwirana ry'abantu mu gutunganya za politike n'imigambi ituma ubukene bugabanuka.
Dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté.
Nicole Chimonde yatangaje anashimangira ko yavuze mu izina ry'ibisata byawo n'ibyose. Imwe muri iyo migambi leta ya Burundi yaramaze kuyimenyekanisha nuko kuva mu 2025 ata muryango n'umwe worenza abana batatu. Muganga Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu yabitangaje kuwa 11 ku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gurirana ry'abantu.
Leta y'u Burundi iraje gushinga nuko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire ryahangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu. Inacho gituma tugire dutangure umugambi wo gukorana n'inzego zose z'igihugu, abitorewe n'abenegihugu, abaremesha kiyago, abarongo y'amashengero, twese tuzuzanye kugira duhimirize abubatse biciye mu mategeko ngo bavyare abo bashobora kurera mu gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga canke uburyo kama.
Ibitigiri bitangwa nabo nivyerekana ko Abarundi bari hagati mu gihugu bangana n'imiliyoni 12,251 656. Ibice 13.18% kw'ijana baba mu bisagara. Uburundi bukaba burimwo ibice ubusa n'uduce 15% vy'abantu ba mu isi yose ubu baba hafi imiliyari 8. Mu mwaka wa 2011 nihise yuzuza imiliyari 7 zabayibamwo. Uniteganya ko mu 2050 abayituye bazoba bagera ku miliyari 9 kandi ico gihe nyene ibice 36% vy'abantu bakazoba baba mu bisagara. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi. Havugwa ikibazo cyo kutitaho bishemeye abarwayi bo mu bitaro byitiriwe umugano wa Ludoviko Rwagasore. Uretse kwitabwaho neza, abanyagihugu banavuga ko isuku y'ivyo bitaro atari kirenga. Muravyumva mu nkuru imenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda, Thierive Ndayishimiye.
Abagwariye muri ibyo bitaro bya Prince Louis Rwagasore bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batangura bashima uko bakigwa bagishika muri ibyo bitaro.
Nishika ngaha mu bitaro kubera na gendeye ivyo mu ntango ntavyo nakurikiranye neza. Gusa maze gutora gahengwe bimwemwe narashoboye kuvyibonera.
Ego umuntu wese ashima kubyo aba yarabonye bamukoreye. Jewe ku ruhande rw'iwanje ndashima kunyakira bagize byabaye byiza n'ukuri.
Barakwakira neza muri iri jansi, bakakwakira neza nyine bakakwitaho.
Naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cyane, kuko hari aho bakenera ababafasha bakababura. Uku niko babisigurira Ijwi rya Amerika.
Aho bijya kugoranira ni ngaha tumaze gushika mu bitanda, niho ushobora kurondera umuganga ari serumu izivye ugasanga umuganga ntiyihuse kuza. Isaha imwe amasaha abiri araheze. Iyo udafise uburyo bwawe ku mufuko ashobora kumarana deux jours atari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti.
Ibitaro byitiriwe umugani wa Ludoviko Rwagasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya Leta biri mu gisagara hagati ca Bujumbura, byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu. Abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cyane. Ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga indwara zikongerekana. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, umwe muri abo ukunikwa bivuga.
Hari isuku rike hano, abakozi ntibagikoropa neza ngo abagwayi baba ahantu hasa neza hamota neza. Je nabiti narabwiye umukuru wa rino vuriro nta na kimwe cyahindutse, kuko twari turi muri shiririji kandi muri shiririji ni ahantu h'ibikomere, hategereza kuba hari bien propre, haba mu matoilette haba mu mashambure, ariko twaraba ahantu ugasanga haranuka.
Ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'Ijwi rya Amerika birimo ico kutaronswa imiti ku bari mu bitaro, bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikogwa, na cyane cyane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro. Aha kandi banavuga ko indwara ya malaria ishobora gusinzikaza abagwariye muri ibyo bitaro, kuko batagihabwa imisegetera irimo umuti wirukana imibu. Bagasaba ko indongo z'ibyo bitaro zogira ico zikoze.
Hari uje kwibuza hano baraguha umusegetera w'inzenya w'ibitaro, kuko si bose bashoboye kuza bafise umusegetera. Rero no ngaha kandi udafise cyiza ni umusegetera, nta musegetera baguha. Urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ukatahana marari.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu Burundi SEMABO, nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza. Sylvain Habanabakize ajejwe kumenyesha amakuru muri SEMABO Cadre d'Expression de Malade au Burundi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwo twashike kwa muganga ukabona ko agaca kumugwayi, eko nitwavuga ko atoje ijana kwijana, ariko arimo utunenge tukibona aho twavuga kwakirwa nabi byo gushaka kuraguriza umugwayi no kutamwereka aho yuje kwivuza. Rero mu cyama twavuga ko hariho ishaka ryo kwakira kumugwayi mu Burundi kubahirizwa, ariko turacabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bagifise ingendo gayitse aho usanga batubahiriza agatega kumugwayi.
Sylvain Habanabakize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye ibitaro Prince Louis Rwagasore, ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro. Muganga Bonita Habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone, adusubiza ko ari mu nama. Tumwandikiye ubutumwa bugufi, naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro. Yagize ati: "Mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi, nta bura ry'imiti kenewe ku bagwariye mu bitaro rihari, kuko mu bubiko bwayo irahari. Naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza n'ikijanye n'imisegetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira ibyo bibazo naje yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije mu mwaka wa 2020 harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose ariko gushika ubu narashigwa mu ngiro nk'uko gwego ruvugiramwo abagwayi semabu rwabitangarije ijwi rya Amerika ayo mategeko akaba yari yaremejwe n'inzego zitandukanye muri leta y'u Burundi zirimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashirahamwe atandukanye haranira gateka kazi na muntu n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye bibarizwa mu gihugu semabu ikavuga ko kuba dashigwa mu ngiro bishobora gushira ubuzima bw'abagwayi mu kaga na cane cane kw'amategeko menshi mu yari yaratowe akanemezwa yarayo kurengera abitura ibitaro kugira ngo batunganirizwe neza Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Kwa sandi kumva kari gukora gusha ya makanyoye eh
Mekanisiyani Combo Taxi ntirashika
Eh ngo kari mu mata uraho neza
Ntushobora kunyishutanye gere yegira yo yabi yayi mavuta y'imoteri ufise ku mboki egira yo ntunyegere we igitege cyane ntwakirata
Mbabaye rwose
egira yo
Eh naho Combo Taxi ni ingi yini nayo igiye kugenda Nako sanzara kandi ndimo gutunganya muri moteri aho bwinjira rwose we wicayemo imbe
Ngo kantu uri kurakoramo muri moteri
Yego
Wewe
ndiyo
umunyamuhumu ariko
mazo zitse
kari bubone birakwerera honyene shoferi wi taxi nyene ari he
singose
jambo mama
jambo sho
karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahugo sho
abe
vya kugende gute ngo ushobore kuriko umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibi ni biki
mama Maki iteza kwa kia mzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema.
Gwangwiki, jesi ndabzumu, urashuwa pizza ila babani. Jini baza kutabazi.
Mama, unamaanisha nini ya kusema siya babatu, batu gani?
Awanya muhumbu, babandi ndiko ndabuga ni bani.
Ah,
nubizi yuko ni mura kimazi. Huu nini mitima yao, ili ilavura omega ni mziru.
Mgwela?
Nuzu yemo ubuhoma nukule henda kurahiki. Mwanda kaya ugasanga ilachako me.
Kuma daibiyeni ni chini mkufuka?
Mwiki, mwibaza ngo jenda guti abanyamuhumuru je sinda batinye ndashora no kubivugira hejuru
bon okay hakuna shida tuingia simu taxi kwa msato tabiongelea na tuko tunaenda si ndio ma
jewe ninjira muri taxi
ariko se shofe niba adashaka kugendura mushyiramo ku ngufu
aba basitirize ngo n'abamekanisiye bimuhumuru bashobora gukora mu hotel je ngasubira kwinjiramo ntibishoboka nibishoboka kwanza ndiko ndatumwanya ndi kumvugana na mwebwe so buja ari he
nani
mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari he ari we dufitaniye program idiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo nibyacamwa mwe ntuzo subira no kunyegera ahubwo muzaza murambo na mukubita isaro tivuta
ha Patron, baklia watu wa shamaliza ingia. Kama mere hata enda, basi mina enda kae ya boho hii.
Okay. Ah. Sanda wana vyo sibili kumurongo neza na hindwe na mavuta ya moteri nyuma kushira mufuru tanga. Lero kwa ujo wa agenda wa ichereza wa jenzi. Kanu ujira kumupakuzo kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grogozi.
Ndone la shu.
Abe.
Wewe, uyumunya muhumu aguha matege kuhuti. Kandu kayumbu kayeme.
Aki madam, mina kwenye uruma sana. Na ile yako mbayo ushatia kwa watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mina fure kutambulisha kwa patro wangu, njo patro wangu yu.
Ngo? Ushatia kupuka yuko uyu.
Madam, ni ishe ime kukuminye pe.
Sawa mama, bon chance. Patro mina endi.
Yego yego.
Kama na njipso na kote ni biki.
Yo nukul mbabarira jewe ndasabye imbabazi ndashize n'inkoro hasi.
Ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumuro nyine nta kintu nagufasha rwose. Sibyo mbabarira pe.
Mu bisanzwe sibyo nashaka kuvuga.
Ukaba ashaka kuvuga iki rero?
Gashaho n'ubusaje rego umuntu arateba akadedemba ntaba kivuga.
None se bada uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumuro koko?
Yo mve basha. Hamwe byopfa kubera ibyo navuze. N'ukuri nje no bango bike kwa rudu.
Ngwije ki?
Mugabo ngiye nize ikintu kimwe. Sinzopfa nsubiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo. Binshikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaza.
Aba nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo. Okay, madam. Ngwire twivuganire bya business yacu.
Yo, n'ukuvuga kumbabari. Cari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaba inunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe zongereye bashikire kuri micro mari kumena Joie Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyuno wa mungu vyegeranijwe na Nadia Taha twemi kwizina rya bagenzi bacu tubike abantu bitwifuriza kwandanya muranirwa mu byumvimo byose naho utaha.
Sikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya kose byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwayo mu ntara ejo hiza nayo yakoze byinshi.